Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikro kumwe na Angel Fidel Niyongabo. Kaze mu biganiro byacu.
Noneho twabishyize mu masomo anyuranye menshi yo kugira ngo niba turiho twiga communication cyangwa niba turiho twiga
amategeko
hari ubuzima uteye wa mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu nutitwara neza bishobora gutuma ugwa mu makosa.
Ubwo ni Janvier Gasana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, avuga ko inyigisho zijyanye n'imibonano mpuzabitsina zihabwa imiyabaga mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo ibirori byo gusezera Muhammad Ali, igitero cy'umugwi Al-Shabab mu ikambi y'igisirikare iri mu inteko za Ethiopia muri Somalia, n'ifungwa ry'umunya Eritrea avuga ko atari we mu Butaliyano. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Byitezwe ko abantu bagera ku 14,000 bagandarira kandi bibuka Muhammad Ali, yabaye ikirangirano mu mukino rw'ingumu no guharanira agateka k'abirabure muri Amerika, yitavye Imana mu ndwi iheze. Ibirori vyo kumugandarira birimwo ibisabisho vy'idini ryiwe rya Kiislam biza ku kwerekanwa mu gihe bizaba biriko biraba kuri television no kuri internet no musi kwa kane. Ivyo birori biza kubera mu gisagara ca Louisville mu ntara ya Kentucky, mu kibanza citwa Freedom Hall, aho Muhammad Ali yahiganiwe urukino rwa mbere rwo gukubitana ingumu mu mwaka w'1960. Abateguye ivyo birori bavuga ko bigenewe kuba karyo ka nyuma ku Bayisilamu ko gusezera umuntu abonwa ko ari intwari y'idini ryabo. Benshi mu banya-Islam bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizeye ko ivyo birori bizofasha kwerekana ko idini rya Kiislam ryatsimbataye mu buzima bw'Abanyamerika. Ivyo birori biza kuba ari vya mbere mu kiringo c'imisi ibiri yo kugandarira Muhammad Ali, yitavye Imana mu ndwi iheze muri Leta ya Arizona afise imyaka 74. Ibirori vya nyuma bizoba birimwo abantu bakomakomeye nka Bill Clinton yahoze ari perezida wa Amerika, azoshikiza ijambo ryo kwibuka no gusezera Ali, hamwe na Billy Crystal yagize ugutwenza abantu mwuga ejo ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Louisville. Bob Gano, umuvugizi w'umuryango wa Ali, yatangaje ko Ali yatanguye gutegura ibirori byo kumwibuka araheze hafi y'imyaka 10. Gano avuga ko Ali yifuza ko ivyo birori vyitabwa n'abantu batandukanye bava mu mihingo yose iyo ku isi.
Kuri uyu wa kane muri Somalia, abasirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika batanye mu mitwe n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabab. Abategetsi hamwe n'abanyagihugu bavuga ko abanywanyi b'umuhari Al-Shabab bateze ikibombe mu modoka bariko baragerageza gutera ahari abasirikare bo muri Ethiopia mu gisagara cha Algan. Aho ni ku birometero 260 mu majyaruguru ya uva i Mogadishu. Colonel Joseph Kibet avugira igisirikare cy'umwe bwa Afrika AMISOM, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abasirikare bo muri Ethiopia n'abanyasomalia bazindutse bigiza kure abagwanyi ba Al-Shabab. Yavuze kandi ko iyo mishamirano yahitanye abagera ku 110 mu bagwanyi ba Al-Shabab. Umukuru w'igisagara cya Algan, Guad Abdi Warasam, yavuze ko abagwanyi b'umuhari Al-Shabab bamaze guteshwa kabiri mu gitero kimwe Al-Shabab yari yateye abasirikare ba Ethiopia, mu kindi naco itera abasirikare ba Somalia. Ibyo bitero byose Al-Shabab yarabitakaje. Guhad avuga kandi ko ibiziga mu by'abagwanyi ba Al-Shabab byari mu mihana, naho abagwanyi ba Al-Shabab batangarije ku radio yabo ko bishe abasirikare ba Ethiopia 43. Abanyagihugu bo muri ako karere bobo bavuga ko abasirikare ba leta bahamwe n'abanya Ethiopia aribo bafise mu minwe ico gisagara. Abanyagihugu batanu nibo baguye muri iyo ntambara. Mu bitero biheruka abasirikare b'Abarundi 54, abaganda 19 hamwe n'abanyakenya 100 nibo bahasize ubuzima mu bisagara vya Lego, Janal na El Ade.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, muwanda kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abagenzi b'inshuti za Medani Yedogo Mered, umunya Eritrea, yapfungiwe mu gihugu cy'Ubutaliyano yagirizwa kuba ari umuntu akora ibikorwa biteye kubiri n'amategeko byo kurondera kwinjiza abantu mu karere k'Iburaya. Bavuga ko igipolisi gifunze umuntu atariwe. Igipolisi cy'Ubutaliyano cyatangaje ejo kuwa gatatu ko Medani Yedogo Mered yagirizwa ko ariwe ayoboye umwe mu migwi ikomeye cyane yinjiza mu karere k'Iburaya abantu bavuye mu gihugu cya Libya, yatawe mu mvuto inyuma y'uko arungitswe avanywe muri Sudani. Amakuru atandukanye yamara amenyesha ko uwo muntu afunzwe mu by'ukuri ari uwundi munya Eritrea afise izina rya mbere nk'iryo, Medani Tesfa Mariam Bere. Segen Tesfa Mariam Bere, mushiki wa Bere, yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarazi ko musaza we yarungitswe mu Butaliyano imbere y'uko abona amasanamu yiwe mu binyamakuru na televiziyo. Amenyesha ko amaze indwi zibiri gushika kuri zitatu amurondera mu biro by'igipolisi bitandukanye ku murwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Bere avugwa ko afise imyaka 22, mu gihe Mered yagirizwa kwinjiza abimukira mu karere k'Iburaya yavugwa ko afise imyaka 35.
Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje kuri uyu wa kane ko atamugera wa Ebola ukirangwa mu gihugu cya Liberia. Aho ni nyuma y'iminsi 42 atamuntu abonetse ko yoba ufise. Ishirahamwe OMS ryatangaje ryakeje leta ya Liberia n'abanyagihugu bayo ku buryo bigenje neza mu kiza cya nyuma giheruka. Muganga Alex Gasasira asanzwe aserukira OMS muri Liberia yavuze ko iryo shirahamwe rizobandanya gufasha Liberia mu gukinga, gucungera no kuvura uwo mugera igihe woba usubiye kuboneka. Iri ribaye rigira kane mu kiringo cy'imyaka 2 umugera wa Ebola wibonekeje muri Liberia inyuma yaho uba watujijwe. Ikiza giheruka chatewe n'umugore avuye muri Guinea ari kumwe n'abana baraheza bawinjirana muri Liberia. Abantu 111 barapfuye bahitanywe na Ebola mu bihugu bitatu uwo mugera wabangamiye kurusha mu karere ka Afrika y'Uburengero. Ishirahamwe OMS ryatangaje ko umugera wa Ebola waheze mu mpera z'umwaka uheze.
Igihugu cya Israel cyabaye kirahagarika uburenganzira bwo gutembera ku banyapalestine 183 mu gihe cy'ukwezi guheze agiye kuri Ramazani. Ivyo inyuma ko abanyapalestine babiri bitwaje ibigwanisho barashe ku bantu bariko barasuma n'abariko bafungura mu kibanza kirimwo isoko hafi y'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi ku murwa mukuru wa Israel Tel Aviv ejo kuwa gatatu mu ijoro. Icyo gitero cyahitanye abantu 4 abandi 5 barakomereka. Uburenganzira bwose bw'imiryango y'abanyapalestine bwo kugendera Israel ivuye mu karere ka Judea na Samaria bwahagaritswe. Ivyo vyatangajwe n'ibiro bijejwe ibibazo vyerekeye abasivile mu ntara ya Cisjordania mu itangazo uno munsi kwa kane. Iryo tegeko ryerekeye abanyapalestine amajana n'amajana mu karere ka Gaza n'inshuti 204 z'umwe mu bagirizwa ko bagize igitero mu gisagara cya Tel Aviv bose bazozirizwa kugendera inshuti zabo ziri mu bisabisho vy'Ramazani mu gisagara cya Yerusalemu hamwe no kuja mu mahanga baciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu cya Tel Aviv. Igisirikare cya Israel kandi cyatangaje ko kizorungika izindi nteka 100 mu ntara ya Cisjordania mu kikorwa cyo kwishura ku gitero cyo mu gisagara cya Tel Aviv. Igipolisi cya Israel cyatangaje ko igitero cyo ku munsi wa gatatu ari igitero c'iterabwoba. Radio Sud America i Washington DC programa y'ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda. Aha abanyamadini muri icyo gihugu bafise igitegere kinini cy'ibigo by'amashuri batavuga rumwe n'icyifuzo cy'ubushikiranganje bw'indero cyo kwigisha abana ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kabuye.
Gahunda nshya y'amasomo yatangijwe na Minisiteri y'Uburezi mu ntangiriro z'umwaka wa 2016 igena uburyo bushya bwo kwigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Jean-Vier Gasana avuga ko iyi gahunda igamije kubwiza abantu kuri kubyerekeranye n'ubuzima bwabo ukurikije ikigero cyabo.
Icyo kintu rero twari twarabonye mu myaka ya kera cyaragendaga kibura cyane, bikigishwa nk'isomo rya siyansi nyine imiterere y'umubiri ugenda uhinduka akazarinda ubwabo umugabo cyangwa umugore. Ariko ubu noneho twabishyize mu masomo anyuranye menshi yo kugira ngo niba turiho twiga communication cyangwa niba turiho twiga amateka, umenye ngo hari ubuzima bwawe, hari ukuntu uteye wa mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu, n'utitwara neza bishobora gutuma ugwa mu makosa.
Iyi gahunda yatekerejwe bimaze kugaragara ko abana benshi bata amashuri bakiri bato, batewe inda z'indaro, abandi bakandura indwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina. Abayobozi b'amashuri bakanguriwe uko basobanurira abarimu uko izi nyigisho zajya zitangwa. Madamu Mukabaziga Specios, umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya Rubingo ndiri mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo, aradusobanurira uko izi nyigisho bazakiriye.
Tujya duhura n'ikibazo abana ugasanga batwaye inda z'indaro kubera kutamenya. Birasaba rero kugira ngo abana mu tuzabafasha kubahugura uko babasha kwigisha abana badaciye inyuma bababwiza ukuri ku buryo n'umwarimu yajya kwigisha aritinyaga haha ko baduhuguye nimba ari igitsina runaka kivuga uko kiri, niba ari ukwirinda sida mbere yuko ugomba gukoresha agakingirizo ukavuge uko bagomba kukambara, ubasobanurire neza uko bagomba kumera utaciye ku ruhande.
Abayobozi b'ibigo by'amashuri cyane cyane afatiye ku madini yasabwe na Minisiteri y'Uburezi mu nama bakoranye kuri uyu wa kane gufatanya bagaha abana barera ubumenyi ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Gusa abayobozi ntibahuza imvugo na Minisiteri y'Uburezi kuko hari bimwe imyemerere yabo itemera. Abantu bamwe baganire n'Ijwi rya Amerika ni Seri na Ituriki Helena, umuyobozi wa Lycée Notre Dame de Cito ishuri riri hano mu mujyi wa Kigali, ndetse na Pasteur Théogène Hakuzumuremyi wo mu itorero ry'Abapantekote mu Rwanda.
Ni nayo mpamvu twebwe twigisha abana kwifata bakihangana ntibategekwe n'umubiri. Icyo ni cyo gena ahagararaho cyane kurusha kapote. Kapote wowe uzikoresha nk'umubyeyi, ibyo ni affaire yawe kuko uba ufite n'uburenganzira bwose no mu myemere. Ariko umwana muto w'uruhinja kujya kumubwira ibya kapote igihe rwose simbabeshye ku mugaragaro, ntabwo namubwira ngo koresha kapote.
Ntekereza rero ko atari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye kuvuga ibitsina mu mazina yabyo.
Ntabwo abanyamadini bose bafite za kirazira ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari bamwe biteguye kuvuga byose kugeza igihe umwana yumva neza akamaro ko kurinda ubuzima bwe. Shesi Ndayigaya Musa, umuyobozi w'Isilamu mu mujyi wa Kigali, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Idini ya Isilamu rero nta kibazo dufitanye no gutanga amakuru no kumenyesha urubyiruko rwacu, abana bacu, abahungu n'abakobwa kumenya imihindagurikire igenda ibabaho ndetse n'icyo bisobanuye. Nta kibazo kuba abantu babwirizwa bakanabwirwa ko n'agakingirizo kariho, kuko n'ubundi agakingirizo ntago kongera icyaha cy'ubusambanye. N'ubundi umuntu aba yasanzwe yasambanye.
Iyi gahunda yatangiye yo kwigisha abakiri bato ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, abarimu bemeza ko bamaze kuyimenyera nubwo yaje ari nshya mu mirimo yabo ya buri munsi. Nanyarukiye mu kigo cy'amashuri abanza mu mujyi wa Kigali, umwarimukazi wigisha mu myaka ibanza utashatse ko amazina yavugwa yabwiye Ijwi rya Amerika uko bakiriye iri somo rishya.
Twarabyigishaga ariko rimwe na rimwe umuntu akagira isoni zo kubivuga yeruye. Ariko ubu kubera ko bimwe baba barabibonye ku mateleviziyo, mu wa mbere no mu wa kabiri tugenda tubabwira dukurikije ingano yabo, twa tugambo duto duto bagenda bakoresha, udupipi, ukamubwira ko atagomba kugakoresha uko yiboneye, nta ugomba kugakoraho, ko nta muntu ugomba kumukinisha.
Hanyuma abisumbuyeho mu wa gatanu, mu wa gatandatu batangiye kubinkumi.
Tubabwira nyine iyo myororokere yabo, niba ari ugiye kujya mu mihango ukabimusobanurira neza, kubera yuko bo batemerewe kugakoresha baba bataragera igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko tukababwira ko ibyo bintu bibaho, tukakabereka, tukababwira uburyo gakoreshwa.
Iyi gahunda yo kwigisha abakiri bato ntigarukira mu bagize amahirwe yo kugera mu ishuri gusa, kuko Minisiteri y'Urubyiruko nayo yagiye ishyiraho ibigo hirya no hino mu turere bigamije kwigisha urubyiruko rutari mu mashuri ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Iyi gahunda yatewe inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNESCO, bayifashijwemo na Minisiteri y'Uburezi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze yasomta kuri iyo nkuru. Umushikiranganje w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu w'igihugu cyo bubirigi Didier Reynders yagendeye mugenzi we w'u Rwanda Louise Mushikiwabo mu byo abo bashikiranganje barabiye hamwe harimo ikibazo cy'u Burundi. Reynders ahamagarira abarundi kuja ku meza y'ibiganiro nawe Mushikiwabo avuga ko ikibazo cy'abarundi ari abarundi bonyine ubwabo bategereza kugitorera umuti yamara nk'u Rwanda ngo kirabaraje ishinga kubera u Burundi ari umubanyi wabo. Ibindi kuri inkuru twumvirize Tabita Mukamusoni.
Umunano w'abashikiranganje babiri wagaze cyane ku mutekano muke urangwa mu gihugu cy'u Burundi na Congo. Didier Reynders na Louise Mushikiwabo bavuga ko bafite inyungu ko abarundi bokumvikana umutekano muke muri ico gihugu ugahera. Ni mu gihe ibihugu byose uko ari bibiri bitungwa gatoki na leta y'Ibujumbura ko biri nyuma y'umutekano muke urangwa muri ico gihugu haraciye igihe cy'umwakurenga. Ku bw'umushikiranganje w'imigenderanire w'Ububirigi, ikibazo cyo kutumvikana hagati y'Ububirigi n'u Burundi kirahari. Didier Reynders avuga ko aguma avugana n'umushikiranganje w'imigenderanire w'Ububirigi kandi n'ubu buca amwakira i Bruxelles mu Bubiligi.
Nous allons simplement participer à des débats qui ont lieu à l'initiative du facilitateur désigné par la communauté est-africaine.
Twebwe tuzoja gusa muri byo biganiro byabayeho kugushaka kumuhuza yashizweho n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko uwahoze ari umukuru w'igihugu mukapa araza i Bruxelles mu masaza kuza kugira abunane na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi kugira turabe ingene abafisi uruhara muri byo biganiro bose bohurira hamwe tuzofasha muri byo gabo ndababwije ukuri ko kuva ejo nzovugana na mugenzi wanje umushikiranganje w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu y'u Burundi subwa mbere kuko dusanze tuvugana kandi neza. Jewe simfatira cyane ku butumwa buturira buvana hariya.
Tu as pas beaucoup compte, vous avez des déclarations parfois incendiaires qui sont faites ici ou là.
Ububirigi ngo bwifuza ko abarundi bohurira ku ntebe y'ibiganiro.
Notre but c'est d'apaiser la situation et de faire en sorte que les Burundais entre eux définissent leur avenir. C'est ça l'esprit d'Arusha, c'est de faire en sorte que entre Burundais on puisse avoir une discussion sur l'avenir du pays. Ce n'est pas à nous à donner l'orientation à ces négociations, mais peut-être à aider parce que tout le monde soit autour de la table.
Kugu mushikiranganje w'imigenderanire mu Rwanda nta nyungu nimwe u Rwanda rufise ku Burundi atari uko arababanye n'abagenzi abarundi. Louise Mushikiwabo aguma avuga ko abarundi ari bo bonyine bashobora gutorera umuti ikibazo cyabo.
Moi je dirais tout simplement comme pour la question qui a été posée tout à l'heure par rapport au Burundi que pour le Rwanda ce n'est ni la Belgique ni le Rwanda qui vont régler les problèmes au Burundi ou en RDC ou ailleurs.
Je no vuga ku kibazo abajije ku Burundi sububirigi canke u Rwanda buzoza gutorera umuti ibibazo by'u Burundi canke vya Kongo. Nibaza ko turabafatanya bikogwa abagenzi kubijanye n'u Rwanda turababanyi begeranye turitaho umutekano wa karere mugabo ivyo bivuga ko turi ngaha kugira dufashe mu gihe bikenewe.
Nous sommes là pour apporter un soutien s'il est nécessaire.
Abarundi bamaze umwaka urenga bari mu matati ya politike. Inandaro cyari kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Kuva ibibazo by'u Burundi bitanguye amakungu yagumye ahamagarira abarundi mu biganiro gushika ubu ivyo biganiro nta ntumbero birafata. Naho kwibaza ko n'imyaka 5 izohera ikanarenga abarundi bategereje ko aba baserukira bumvikana bakazera n'amaso ku makungu. Abashikiranganje b'imigenderanire ububirigi n'u Rwanda bahuriza ko uruhara rwabo rugutahuza abarundi gutorera umuti ibibazo bihari amazi atararenga inkombe. I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru.
Inteko y'ururimi n'umuco mu Rwanda yashize ahagaragara integuro ku gitabo gisigura amajambo akoreshwa mu kubinyabuzima ibimera n'abantu. Abateguye icyo gitabo bavuga ko batekanya kugira ikinyarwanda kinoze kuko indimi z'amahanga zimaze kukiganza. Ni nkuru ya Eric Bagiru Ubusa.
Imbanziriza mushinga y'inkoranye mu gakubinyabuzima n'ukuvuga ibimera n'umuntu. Ubunyamabanga bukuru bw'inteko y'ururimi n'umuco nibwo bwayikoze buyishyikiriza abafatanyabikorwa bayo ngo bayunguraneho ibitekerezo. Nibavuga muga n'amagambo yabugenewe mu ndimi nk'igifaransa ni terme approprié akoreshwa mu rwego runaka. Professeur Cyprien yo mugabo umuyobozi mukuru w'inteko y'ururimi n'umuco arasobanura impamvu batekereje iyi nkoranyamuga.
Icyo twifuza no kwihuranya mbere na mbere izakoreshwa n'abanyarwanda bose kugira ngo isubize cya kibazo kimwe abanyarwanda bavuga bati ikinyarwanda kirakenye mu by'ubuhanga nticyabasha kuvugwamo n'ihuriza ryishubije.
Ayo magambo yabugenewe mu mikoreshereze y'ikinyarwanda ku binyabuzima akubiye mu gitabo kigaragara inyuma hacyo mu ibara ry'ubururu bwinshi, umuhondo muke ndetse n'ikigina gike. Winjiye muri icyo gitabo buri jambo barisobanura mu kinyarwanda bakarigaragaza mu gifaransa no mu cyongereza. Imbere ya buri jambo hari n'amashusho bahuza ngo byorohere abasomyi. Ni igitabo kandi bagitekereje bavuga ko kizafasha abanyarwanda mu gusigasira ururimi rwabo n'umuco biganje mu rubyiruko. Abagitanzeho ibitekerezo hafi ya bose basanze hakiri byinshi byo gukora ngo cyitwe inkoranyamuga ya nyayo koko. Baravuga ko amwe mu magambo y'ibanze agize icyo avuze haba ku rurimi n'umuco atagaragaramo ibisobanuro byamwe mu magambo bishobora guteza urujijo ku basomyi n'ibindi. Bwana Clema urinzwe n'Imana, umushakashatsi mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB, akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi, aragaruka kuri zimwe mu ntenge abona muri iyi nkoranyamuga.
Urebye nk'ibimera nyine nk'uko dushaka gufasha urubyiruko kuba habonekamo tuvuge wenda bishyimbo cyangwa se ingano ariko hakaburamo isogo ntagaragaza ryo n'urugero bya bintu nyine tuzi by'ibimera ariko bifite icyo bivuze ku muco nyarwanda. Ntabwo birimo pe umuko, umuvumu, ibyo biragendana n'ibindi nyine nk'uwo wenda harimo wenda ngo gukuramo inda n'urugero, ariko wenda hari ikindi kintu ushobora kuba nk'ukinyeyo gucunda, guhumuza, ibintu nk'ibyo bifite icyo bivuze mu muco wacu. Nibaza ko rero mwazagikoraho cyane kugira ngo koko inteko nyine y'ururimi n'umuco isubize koko bya byifuzo abatoye bagize.
Ibyo kimwe n'ibindi nteko y'ururimi n'umuco yemeye ko hakiri byinshi byo gukora koko. Ubundi sawa ubufatanye buhoraho kuko batazahagararira ku nkoranyamuga ku binyabuzima. Profeseri niyo mugabo.
Ubundi ducya kwandika nkoranyamuga zo mu mibare tugomba gusanga abahanga mu mibare. Nitujya mu zo mu butabire tugomba gusanga abahanga mu butabire. Mu ikoranabuhanga tugomba gusanga abahanga mu ikoranabuhanga. Mu iyobokamana tugomba gusanga abahanga mu iyobokamana. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri umurimo muremure ariko uzasaba ko igihe cyose uzasuba hafi.
Ibi bije mu gihuru imbi rw'ikinyarwanda hari abavuga ko rugenda rurushaho kwirengagizwa umunsi ku wundi. Kuri ubu ntibitangaje guhura n'umunyarwanda uba imbere mu gihugu udashobora kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda byibura iminota ibiri ataravangamiza amahanga. Ibi bikunze kwiganza cyane mu mbwirwaruhame z'abanyapolitiki. Urugero nk'uyu mutegetsi yari ayoboye inama mu kinyarwanda.
Iyo niyo the broader picture, kandi iyo broader picture nuko ubungubu ni icyo tugomba gukoraho, kureba ku buryo twafandinga twagira a sustainable financing ya the community. The sustainable financing ya the community, ntabwo dushobora kugira financing ya the community ikomeza kudependinga cyane n'aba development partners tukavuga ko ibyo ngibyo biri sustainable. Kandi ubungubu aho bihagaze nuko akirimo dependence kuri development partners.
Abakunda urwenya haba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi usanga bahana ahantu duce twizo mbwirwaruhame bagira bati ikinyarwanda mu marembera cyangwa se ikinyarwanda mu mazabira. Birashoboka ko ari urugamba rutazorohera abashinzwe kubungabunga ururimi n'umuco. Kuri bikibanza batungwa gatoki mu kwangiza ururimi kavukire n'ukwemera ko ari abanyarwanda.
Nuko mu by'ukuri erega icyangombwa buriya ni ukubanza kwemera ko turi abanyarwanda, kandi kubaho kwacu ari uko tubanza tukirwanaho nk'abanyarwanda n'ubunyarwanda bwacu. Noneho ibyo rero kugira ngo ubishobore nuko wirinda kutobata ururimi rwawe.
Biteganijwe ko byibura mu mpera z'uyu mwaka ari bw'inkoranyamuga ku binyabuzima ishobora kuzabirangiye. Inama y'umushyikirano iheruka yasabye ko hashyirwa ingufu zidasanzwe mu kubungabunga ururimi rw'ikinyarwanda ruri ku isonga mu zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi. Biteganijwe ko kandi mu minsi z'abanyeshuri ba kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda hatitawe ku mashami bigamo bazajya bongeraho isomo ry'ikinyarwanda nk'uko inteko y'ururimi n'umuco ibitangaza. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi buragabisha ko abanyeshuri bose bafise imyaka 15 y'amavuko bazokurikiranwa n'ubutungane igihe cyose bazoba bakoze icyaha gitegekanijwe mu gitabo mpanabyaha. Ubwo ubushikiranganji bubivuga bufatiye ku bana baherutse gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu mu mashure atandukanye. Inkuru ya Eroje Wirikaneza.
Mu itangazo ubushikiranganji bw'umutekano bwasohoye kuri uyu wa kane bumenyesha ko muri iki gihe cyo kurangiza umwaka w'ishure hibonekeje inyifato zitamenyerewe zituma umutekano uhungabana mu mashure. Ubwo bushikiranganji butanga uturorero tw'umunyeshure yacumise umurezi wiwe ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ku ishure ryigisha ubuvuzi mu ntara ya Muramvya hamwe n'abanyeshure bo ku ishure ryisumbuye rya Ruziba mu manuko bushyira uburengero bwa Bujumbura co kimwe nabo ku ishure ryisumbuye rya Komine Muramvya hagati mu gihugu basibanganije amafoto ya President Nkurunziza mu bitabo bakoresha. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yemeza ko hari ibintu bibiri nyamukuru bituma iyo nyifato. Pierre Nkurikiye.
Amatohoza yakozwe
yerekana ko izo nyifato z'ubugizi bwa nabi kuri bamwe zitumwa n'abanyepolitike bamwe bamwe bayovya ugo gwaruka ku bandi nabo zikaba zishimikiye kukuyoberwa
ariko rero bamwe marongo y'uturere habereye bene izo nyifato ntibemeza ijana ku ijana ayo makuru y'igipolisi Emmanuel Niyungeko uramatari w'intara ya Muramvya
intara ya Muramvya ni intara isanzwe itekanye satavyaye kandi abene gihugu basanze babana mu budasa bwabo twibaza ko atavye babirimwe kuko naho tutacuvyemeza ubu twibaza ko baba bitumwa no kutamenya ariko turashaka kuronka umuco mwinshi oba namaze kuvuga icyo bacare batumye shaka ko babitumwe no kutamenya cyangwa no kunezerwa n'ibintu biri gucapa mu nabiriya twibaza ko abana bashaka kutubwira umuco mwinshi naye handi ho twibaza ko ubutumwa nabo zoduha umuco kugijanye nabo babare batumye cyangwa batumye
ubushikiranganje bw'umutekano bugabisha abanyeshure ko umwana wese afite imyaka 15 atokwijajara ngo ubutungane ntibuzomukurikirana mu gihe akoze icyaha abahendo rwaruka rw'abarundi nabo barihereje amashure yabo ngo ntagahenga ubwo bushikiranganje buzobahanamba
kuri abo bose bakwegera rwaruka mu vya politike bifuza guhungabanya umutekano mu mashure ubushikiranganje bw'umutekano ntaco butazokora kugira bwubahirize umutekano w'abarezi hamwe n'abanyeshure igihe cyose bikenewe bukaba butazokwihanganira uwo wese yo hamatwi ivyo vyiyumviro bitubaka ubushikiranganje bw'umutekano buramenyesheje ko buzokurikirana uwo wese azoba yakoze bene ivyo vyaha igihe cyose uruhara rwiwe ruzoba rwibonekeje ubushikiranganje bw'umutekano buribukije abanyeshure ko umuntu wese afite imyaka 15 akurikirwa ku vyaha aba yakoze igihe rero akoze icaha gihanwa n'igitabo mpanavyaha atokwitwaza ko ari umunyeshure ubushikiranganje bw'umutekano burahanura abanyeshure ko batokwemera gutwagwa mu vyo guhungabanya umutekano ngo bahendwe n'abantu bironderera inyungu zabo ndetse benshi muri bo bakaba baranahejeje amashure yabo
ubushikiranganje bw'umutekano busaba abavyeyi kwirinda abanyepolitike bakwegera abana babo mu macakubiri y'intara n'amoko abanyeshure batanu bo kwishure ryisumbuye rya komine Muramvya bafungiwe mu ihoro rikuru ry'intara ya Muramvya kuva kwa gatanu w'indwi iheze bagirizwa gutyoza umukuru w'igihugu kubera basibanganije amafoto ya president Nkurunziza mu bitabo bakoresha imbere yaho abandi banyeshure bagera ku 337 bo kwishure ryisumbuye ryo mu Ruziba bari birukanywe kubera iyo mvo nyene aba bana bo mu Ruziba ubasubijwe ku ishure baba abasubijwe ku ishure cyo kimwe n'abagenzi babo batandatu bimuramza baherutse kurekurwa iby'agateganyo hatibagiwe abakiri mu ibohero batanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano amenyesha ko amatohoza abandanye Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Imbere yuko turangiza amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri saha tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije byitezwe ko abantu bagera ku 14,000 bagandarira kandi bibuka Muhammad Ali yabaye kirangiranwa mu rukino rw'ingumu no guharanira agateka k'abirabure muri Amerika yitavye Imana mu ndwi iheze ibirori byo kumugandarira birimo ibisabisho by'idini ryiwe rya Kiislam bisakwerekanwa mu gihe biriko biraba kuri televiziyo no kuri internet no mu kwa kane.
Kuri uyu wa kane muri Somalia abasirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika batanye mu mitwe n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabab abategetsi hamwe n'abanyagihugu bavuga ko abanywanyi b'umuhari Al-Shabab bateze ikibombe mu mamodoka bariko baragerageza gutera ahari abasirikare bo muri Ethiopia mu gisagara cha Hagan aho ni ku birometero 260 mu majyaruguru uva i Mogadishu.
Abagenzi n'inshuti za Medani Yedogo Mered mu Eritrea yafungiwe mu gihugu cy'Ubutaliyano yagirizwa kuba ari umuntu akora ibikorwa biteye kubiri n'amategeko yo kurondera kwinjiza abantu mu karere k'Iburaya bavuga ko igipolisi kimufunze uwo muntu gifunze atariwe. Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri mikoro mari kumwe n'Ange Fidene yo ngabo
naho zine umunezero.
Turabashimiye kuba mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara. Tubifurije kugira umugoroba mwiza tubatumiriye no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.